Ngije nzamba
nzambi rasamirana
Amakuru na Desire Hatungimana
Ndabaye mwiriwe mwagime se muteza matwira dinzamba gateka kawe kaze mara na makuru mugira mushikizwa na je Desire Hatungimana dufadikanije na Theodomire Manirambo na muhinga bw'ivyuma udukundire tuyahere ku mungingo nkuru nkuru ziyagize umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni asaba ko mu minsi 30 baba habonetse icegeranyo cerekana ingene onatere yahombye n'abayihombesheje ivyo iryo shirahamwe rikaba rimaze guhomba imiliyari zirenga 10 kuva mwaka w'2015 imvugo y'umukuru w'igihugu yo gusaba ko imbonerakure zoshirira gusumba uko zahora ngo niho kwaka kazi abapolisi bajejwe umutekano w'igihugu umuvugizi wa CFOR Arusha akabona kandi ko ari ugukomera ari ukugomorera izo mbonerakure kubo bita abatavuga rumwe hari abantu bamaze iminsi batogwa ari biziga mu gisagara cya Bujumbura kuri uno wa gatatu hari watowe hafi ya kaminuza bita Ipea we n'uwundi yari yatowe amanitse umugore wiwe nawe yapfuye Paul Nkunzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano n'imico amenyesha yuko kenshi biva ku kudahana vyiraye mu gihugu cy'u Burundi nongeye kubahite ikaze mu kanya isase idonite
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ana makuru tuyahere muyajanye n'umutekano hari kiziga cy'umugabo cyatowe mu gitondo cyo kuri uwa kane mwonga uruzi muha mu gisagara cya Bujumbura ababonye icyo kiziga bamenyesha ko ari umuntu yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri icyo kibanza igipolisi kijejwe gukinga impanuka nico caje gutora ico kiziga inyuma yo kubuza abara kugifotora uyu numwe mu babonye ico kiziga ijwi giwe ryahinduwe kumva zo mutekano
hari kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe ngaha nyuma mwanga wa muha mundiri dana na muri gasekebuye igasanga kuri Ipea ku ishuri kaminuza tu Burundi uyu muntu kuko abantu muri uwo mwanga nta maraso yariho Nikidi umuntu wabiciye ahandi baca baza kumuta muri urya mwonga wa muha muri irya nzira igana na muri gasekebuye igaja kuri Ipea ku ishuri kaminuza ry'u Burundi muri uwo mwonga wa muha igipolisi cyatoteshe kizire abumviza abantu ko bafata amasanamu y'icyo kiziga kuko ufite telefone iri za android baca bayifata bakayibika bibaza yuko baje gufotora icyo kiziga na nuwa ibyo ndagifotora kuko protection civile igipolisi cyasiye kiribuza abantu ko bafata amasanamu y'icyo kiziga cyatowe muri uwo mwonga wa muha muri iyo nzira ijana na muri gasekebuye gushika muri Ipea mugabo rero uwo muntu ntiyamenyekanye hari umuntu w'umugabo igipolisi cyari cyashyize cya protection civile kicari gitwara ikiziga iyo bamutwaye nabo bamenya kumuhamba kuko n'igipolisi cya protection civile cyari cyafashe abantu kirimo kirabasambisha muri abo bantu hari abakozi babo nyine muri ako gace ko mu gatoki muri karitsiye gatoki rero uwo muntu aho bamujyanye aho bamenya
kuri Gihosha nyene ni mu gisagara cya Bujumbura havugwa umugore yaragandaguwe n'umugabo wiwe mu nyuma basanga uwo mugabo amanitse ku mugozi abantu bakibaza ko yoba yaciye yiyahura inyuma yo gukora iryo bara ubwo bwicanyi buribonekeza kandi mu minsi heze bwaribonekeje no mu ntara ya Kirundo no muri Cibitoke naho ngo nahata biharuro vyerekana abantu basigaye bicwa hagati y'abubakanye bigaragara yuko ubwicanyi bwagwiriye muri iyo miryango Professor Paul Nkunzimana yanonosoye ivyigwa bijanye n'imico n'imibereho y'abantu asigura ko kimwe mu mvo z'ibituma hari mu kudahana ubwicanyi bituma igihugu gitera gitituka mu mico y'abantu mutega amatwi Paul Nkunzimana
umuntu abiravye nivyo hariho usanga umugabo yishe umugore canke umugore yishe umugabo ubwa mbere hoho ico bivako nuko hariho ibintu vy'inguvu ibintu vyo gushwana gushika aho bashika nuko abantu bashobora kuyicwa rimwe na rimwe hariye uwo yishe umuntu usanga yishe umugore wiwe canke yishe umugabo wiwe usanga yamwisha atafise tuvuge intumbero atashaka kwica mutandukanye wiwe ikindi naco umuntu yovuga ni uko ibyo usanga ari ibintu usanga byari bisanzwe bihari ko hari mu kutumvikana ku kindi cyane kiriya mubyeke ubuzima bwo mu rugo cyane mu migenzanire yabo hagati y'umugabo n'umugore ashobora kuba nk'ibintu byo gupfuha ashobora kuba nk'ibintu byo kutabona neza kumwe zerekeye ubuzima bw'umuryango umuntu yovyiga aravye ibintu byagiye biragenda muri urwo rugo imvo musanga ari zimwe muri ubwo bwicanyi ikindi naco rero umuntu yovuga imvo nyamukuru cyane cyane iyo igihugu kimeze nabi iyo igihugu kiriho kirasambuka kandi mu gihugu usanga ataguhana ubwicanyi umva rero nk'aho ba nyine kwica abantu kwica umugore cyangwa kwica umugabo usanga biba kubera yuko mu gihugu nk'ubwicanyi bwabaye akamenyero
imvugo iherutse gukoreshwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yo guhamagarira imbonerakure kurushirizaho gukizura mu gihe ariko atanga uzinduye hariwe abagwanyi ngo bisa n'uko abasirikare na polisi batswe akazi kabo bivugwa na Emmanuel Nderiyimana avugira unanise for Arusha ikindi ngo ni ugushuhurira imbonerakure ku batari mu mugambi CNDD-FDD tumukurikire
Vugati rero imbonera kure zizokizure igihugu cyose anasubira arazibira ati ni ugushirira ayo majambo ari ibintu harimo imvugo fobeko ibyo twita amakode imvugo fobeko zirimo sizindi gukizura byo n'ibisanzwe birumvikana ariko mumenye yuko icyo kintu cyo gukizura batuma imbonera kure ari nko kubaka inzu mu yindi musanzwe muzi ko u Burundi bufise igisirikare n'igipolisi igisirikare kijejwe gucungera imbibe z'u Burundi hakaba n'igipolisi kijejwe gukizura mu gihugu cyose abantu batekanye umwe wese ari mugwiwe ariko iyo bamaze gufata uyo mugwi w'imbonera kure ati ni mukizure mu gihugu cyose bivuye kuki sikindi murazi yuko amakuru ari menshi amatwa dusumira abasirikare baje kugarukana mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia baramaze amezi arenga atandatu umwani badahembwa abasirikare rero barashavuye bababonamo kumengo ntibariko baritaho ibikogwa byo gukizura ijoro nkuko babyifuza bagaca babona bati nta yindi nyishu tufise kuko amafaranga yabo twarayariye reka rero twikore kuri za mbonera kure zaja kwigishwa kwica no gutoteza ubu rero nibo bagiye gufata igikogwa cha gisirikare igikogwa c'igipolisi mu gihugu aho rero arashuhuye kuvuga sugukizura bisanzwe nukwica nukwangaza n'ayandi mabi yose murazi kwimorera kure mu Burundi zisigaye zifise uburenganzira bwo gufunga n'abantu
uburyo bwo kwikingira coronavirus mu bibanza bihuriramo abantu benshi kwibutsa abantu gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni nuko amabitwararika amabwirizwa y'isuku gutegekanya muri ivyo bibanza aho abantu bakarabira habangukira bose na cyane cyane abana n'abagendana ubumuga imiti yankenerwa mu gukura imikorobi byihare guhanagura neza ivyo bibanza bihuriramo abantu benshi hakoreshejwe umuti na cyane cyane hakunda gukogwa ko n'iminwe nk'inkingi z'ingazi amameza intebe ibitasha by'imiryango iby'amadirisha n'ahandi n'ahandi gukwiragiza henshi hashoboka ibyapa byibutsa abantu kwama bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda coronavirus
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
ubona hatanukire igitata cy'amakuru y'ubutunzi umushikiranganje wa mbere wa leta y'Uburundi Alain Guillaume Bunyoni yahakiringo cy'imisi 30 abakozi n'abarongo Yonatel ngo babe barikanye aho bagejije mu gukosora ingorane zimwe muri iryo shira hamwe rya leta zituma bakora bahomba umushikiranganje wa mbere akaba yabamenyesheje mu ngendo yagize muri iryo shira hamwe mu gitondo cyo kuri uwa kane umushikiranganje wa mbere Bunyoni akaba yasavye abaserukira abandi muri sendika y'abakozi ba Onatel gufasha muri uwo mugambi ngo abandi ho niyo bizoheza bikagira ko ingaruka ubwa mbere ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere
umushikiranganje wa mbere wa leta y'Uburundi Alain Guillaume Bunyoni mu rugendo rwiwe yagendeye ishirahamwe Onatel mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yasabye ko hoshyirwaho umugwi w'amatohoza utohoza kubo baragize uruhara bose kugira ngo iryo shirahamwe rikore rihomba
cya mbere kihute nuko hashyirwaho umurwi utohoza ibyabaye byose mu ishirahamwe rya Onatel wongere werekane neza kandi uruhara rw'umwe wese mu byatumye iryo shirahamwe aho gukora ritera imbere ahubwo rihomba abo umugwi rero uzokwerekana yuko babigizemo uruhara amategeko arahari bibaye ngombwa ko bishika mu butungane bizoshikayo bibaye ngombwa ko aba reparation zizoba
umushikiranganje wo kumenyesha makuru ubuhinga ngurukana mumenye no gukurikirana ibimenyesha makuru Maria Chantal neje imbere nawe nyine yavuze ko ishyirahamwe Onatel ryadohotse kwihangiro leta yari yarihaye kuko kuva rigishingwa ryarishyirahamwe ry'ubudandaji
nubwo Onatel ari ishyirahamwe ry'ubudandaji biragaragaza neza ko urudandazwa rutera rugabanuka ku rugero rudasanzwe chiffre d'affaires yavuye ku miliyari 10 imiliyoni 663 ibihumbi 273 261 aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu mwaka uhetse w'ibihumbi 2019 chiffre d'affaires yaragabanutse yagera ku miliyari 5 imiliyoni 623 1,050,000 n'amahera 16 y'amafaranga y'abarundi
umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yasabye ko bakoze ba Onatel bokora bafite ihangiro n'ibyo batezwa gushika ko mu gihe babihaye
tubaga bishijyanye uko ni mutabikora nta kizobuza leta yuko ibasubize duhamagariye abakozi bose ba Onatel ko kuva ubunyene bategerezwa gukora bisunze amategeko ngenderwa ko yishyirahamwe kandi arafite icyo avuga mu bijyanye no gukora ako kazi no kugwiza umwimbo muri buri gisata ihangiro n'intego byizwe une planification yerekana des objectifs visés et des résultats à atteindre inyuma y'ukwezi yerekana ati jewe muri uku kwezi nagwiza gukora iki muri trimestre nagwiza gukora iki ibyo nakoze nashyitse ko nibi kuko leta ntizoshobora kukwemera kugumana ishyirahamwe ikikorera ipfirako izo ririforuma mu zindi nzira cyane ririkide umuntu ashobora kuguma atakaza ariko arabona
kugira ngo icyo kiganiro umushikiranganje wa mbere agiranye n'abakozi ba Onatel ntikibe impfa gusa umushikiranganje wa mbere asabye ko utanga icyegeranyo ufata kibanza mu kiringo kitarenga iminsi 30
sendika yanyu nifashe tukinge tushobore kuraba ko twubwira kirokotse musabwe gutanga icyegeranyo mfata kibanza kigaragaza aho izi ngingo zizoba zigeze mu gushyirwa mu ngiro inyuma y'iminsi 30
ishyirahamwe ryo gutumatumana ko amakuru Onatel akaba ari rya kabiri rigendanye n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kuva agenywe muri ayo mabanga rya mbere yaheruka kugendera akaba ari ishyirahamwe Legidezo
arakoze Bonfils Niyongere ishyirahamwe Oricom gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwanya ry'amatungo ya leta ryarandikiye ikete kuri uwa kabiri umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini CIRGL mu mfunyafunyo risaba ko hoba amatohoza yigenga ku ndege y'ubwoko bwa Antonov 72% no kwigurishwa ry'inzahabu rinyuranye n'amategeko mu karere k'ibiyaga bigari ku bwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom ikibuga cy'indege cy'i Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nico gicamwo inzahabu zose muri urwo rudandazwa rudaciye mu mategeko kurikira Gabriel Rufyiri
anze mu byukuri ibintu bijanye n'inzahabu bidandazwa bibanje bwa mbere kwimbwa bidashye mu mategeko bikadandazwa bidashye mu mategeko kandi bigakogwa n'akagwi k'abantu umuntu abona ko gafise ingufu zikomeye cyane mbere hariho na hamwe hatari hakusanga hagenda mu mwa leta kuburyo ibihugu byokuye mu inyungu z'abanyagihugu batigera baronka ikintu na kimwe ahubwo arabantu ku giti cyabo baronka inyungu zibwe mu go butare arico gituma twaciye dusaba yuko hogira amatohoza hoshinga umugwi iruhande rero y'ico kibazo kijanye n'ubutare hariho uburyo bwo kunguruza ubwo butare aho usanga harondegwa ibintu by'indege izo byiza hamwe akarorero izo ndege zikaba zitagira ibyagombwa by'ukuri ku buryo ababikora ko babikora binyegeje baca babyitirira ibihugu mugabo ugashusanga harimo umwe ibintu bihishijwe cyane ivyo rero twibajije ibibazo bishira ku 18 twifuza ko ari byo biraba indege ari byo biraba ubutare yuko abantu twasabye ko bakora amatohoza harimo CRG hariho inama nkinguzamateka z'ibyo bihugu harimo na EARA yuko bo turonderere nyinshi z'ibyo bibazo 18 twabajije kugira ngo mu by'ukuri tumenye abantu mu by'ukuri bariko baratusahura ubutunzi bwacu kandi bamaze imyaka n'imyaka ariko baradusahura kuko ntivyumvikana na gato ingene ibihugu byacu bandanya bikenye nk'ubu turaje muri bije y'igihugu kumva ngo Uburundi mu mwaka uheze wa 2019 twashoye hanze inzahabu zingana itoni zibiri ni kuvuga ibiro 2000 by'inzahabu ugashugenda muri bije ya leta ugashusanga harimo ubusa nkeka amahera ngana n'ubusa ubusa munsi yari mu kwijana kuri bije yose y'igihugu murumva ko ari ibintu bidasiguritse na gato ariko gituma rero mwishyamwe rikome twipfuza cyane kuronka umuco kw'ibyo bintu n'ababikora n'imvitumwa bikorwa n'imvitumwa abantu babikora badahana
uwo rero akaba yari Gabriel Rufyiri arongoye Oricom. Turangiza n'amakuru twibuka bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu uno munsi baramanije iminsi 395 bari mu ibohero rikuru ryabo banza Agnes Christine Terence na Egide bakaba bafunzwe bari mu mwuga wabo abantu bose mu mwuga kumenyesha makuru bakamenyesha ko atakindi bazira atari mu mwuga wabo wo kumenyesha makuru. Mwakoze rero mwebwe mwese mwafasha karyo kudega matwi mwari kuna Desire Hategimana kuri mikro Theodomire Mane ambo na muhinga bw'ivyuma tukatubashimiye cyane gose kubona muguma mukurikira ibiganiro bya radio Inzamba agateka kawe mugire ijoro ryiza Imana ibane namwe.